Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya inegenekerezo rya ndwi ukwezi kwa 9 muri 2017 muri 18 muri kumwe na Jean Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe mu ngingo nkuru ivyo ngiye kubashikiriza.
Bubaye ngombwa umushikiranganje azofata ingingo yo kwishyira ku rutonde kugira bibe kumwe ni naho byo bavyita mbere bikagenda neza. Hashobora kuba hari umushikiranganje bitunganya neza kugira ngo habe koko ibintu bisa ku makomine yose bikagenda neza.
Uyu ni Terence Ntahiraja umwunganizi w'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga ko umwanya n'umwanya hashobora gushigwaho itegeko ngendegwa ko yega abasore n'inkumi bariko bitegurira kubaka izabo ni mu gihe komune yose itunganya izo nyigisho uko ivyumva gutyo abatari bake bakemeza ko bitera akajagari. Turabigaruka ko handi hato muri kino kiganiro tuza kandi kubabwira izimpunzi z'abarundi bahora mu gihugu cya Tanzania bariko baratahuka. Ariko imbere y'ivyo vyose nce ku masonga n'ibindi ndababikiye ntababwiye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yizeye ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bazokingira urwaruka ibihumbi 180 rubaye muri Amerika rutagira ivyangombwa kugira ngo ntiruzosubizwe mu bihugu rw'amamuko. Aho ni nyuma yaho kuri uno wa kabiri wenye n'ubwiwe hatangarije ko ahagaritse itegeko ryasinywe n'uyo yasubiriye ariwe perezida Barack Obama rikingira urwo rwaruka. Trump yaraneguwe cane na bamwe mu bashinga amateka abademokrate canke abarepublikane asanzwe ari nawe mugambwe wiwe abarongoye amashirahamwe y'ubudandaji ko iyo ngingo asa n'uwikekeranya ko izosubiza inyuma ubutunzi bwa Amerika mu gihe ndetse no ku mutekano w'igihugu mu gihe bamwe muri urwo rwaruka bari mu gisirikare ca Amerika. Trump yongeye avuga ko ahaye abashinga amateka amezi atandatu gusa kugira ngo bazobe bafashe ingingo kuri urwo rwaruka, ariko kuri uwa gatatu yarongeye ko ashobora kwigarura kuri iyo ngingo akayihagarika mu gihe Kongre ataco yoshikako. Indege ya drone ya Leta Zunze za Amerika yarisha abarwanyi batatu ba Al-Shabaab ku munsi wa kabiri muri Somalia nk'uko bishikirizwa n'abategetsi b'igisirikare cya Amerika. Amakuru ava mu gisirikare havuga ko atamunyagihugu yahasize ubuzima muri ico gitero cabaye ku birometero nka 75 mu burengero bw'umurwa mukuru wa Mogadisho nk'uko bishikirizwa n'abasirikare ba Amerika muri Afrika AFRICOM. Abarwanyi ba Al-Shabaab bari kubakora ibikorwa vya gisirikare hafi inteko za Afrika za misome muri ako karere. Ishami mpuzamakungu ryitaho ku mpunzi n'abimukira OIM ku munsi wa kabiri ryaratahukanye n'indege abimukira 132 bafise ubwenegihugu bwa Guinea bari muri Libya. Ivyo vyatangarijwe ko na CRIC umugwa mukuru wa Guinea n'ico gisata ca ONU. Kuri wa gatatu abo biyongeye ku bandi banyeguinea bashika 127 bamaze gutahukanwa muri ubwo buryo na OIM kuva mu ntango z'uno mwaka. Aho bimukira bari babayeho ubuzima bugoye cyane muri Libya, aho bari bafungiwe mu bigo nk'imbohe nk'uko umwe muri bo yaziganiye itorokanirizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP dukesha ino nkuru. Adishu ya Amerika muratwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Murashobora kumvigana byacu muceye ku rubuga rwa internet ya Atari Wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Abari mu kambi ya Nduta tubahaye ikaze.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na karyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ndabaha ikaze mu kiganiro cyanyu arico gwacu iwanyu mu ntara no musiduhera mu gihugu ca Tanzania hari impunzi z'abarundi bariko baratahuka mu gihugu c'amavuko turi kumwe no munyamakuru wacu Pierre Claver Nyonkuru eje jo gije gya America muri Tanzania Claver mwiriwe
Ero neza byane n'inaho
izo mpunzi z'abarundi byabitegekanije ko bahunguka bagiye canke
izo mpunzi z'abarundi byabitekanze ko zihunguka zahungutse koko imiryango 79 niyo yaraye muri zone ya 15 mu ikambi ya Nduta ari bihangari begeranyirizwamo abashaka gutaha bakabazi mitaratahuka rero bakaba baba amajana 350 baturuka mu ntara za Bujumbura za Mucibito cyane no mu gisagara cya Bujumbura.
Ego Pierre Claver niyo nkuru abatahutse bagira ku majana 3 na baje batahuka bava muri ikambi imwe canke ni mu makambi yandi avangavanze.
Abo bose baje bava mu ikambi ya Nduta ni ikambi imwe mu makambi 3 ari mu gihugu cya Tanzania ari mu impunzi z'abarundi niyo kambi yatanguriwe ko imishahara ya seri bitahukana abarundi ni kambi ya Nduta gusa ni naho yandikishije abarundi benshi bagera ku 12,000 bifuza gutaha mu gihugu cy'amavukiro
byari bitegekanije ko uno munsi hatahuka abo amajana 3 na kuri ivyo 12,000 bitegekanije gutahuka canke hariho n'abandi bari bategekanije batashoboye gutahuka
ikiringo cya mbere nk'uko byashikejwe n'inama yahuje umugwi nyabutatu kunduheze ugezeho na leta y'u Burundi igihugu cya Tanzania hamwe na ASEAN bemeranije ko uno munsi tariki 7 ukwezi kw'icyenda hatangira gutahukanwa amajana 350 abandi bakazoja baratahukanwa mu minsi igiye gukurikira
hari uwo muba mwashoboye kuvugana ari muri abo batahutse
Ego cyane Diane nazwe hari ubwo twavuganye atari bake imbere y'uko baburira imodoka zishika ku 8 zabatahukanye umwe muri bo rero yatubwiye ko agiye no kujya kubaka igihugu cy'amavukiro
Nyagaze ko twabura abo bwo mu Burundi kandi none uri kugerageza kugira abanone abategetsi ko niwe nari bo ariyo bahagutse bakagira ati twaragiye wagiye Burundi twasanze amahoro ari mu rengero tukavugana n'abantu bari bakatubwira ati twebwe nk'uko tuje tubayeho neza turajya turajyama turajyana turajyana umva amahoro mu Burundi atariyo nawe nyine yaraje kandi turavugana n'abantu bariyo kandi na bamwe muri twebwe barasindira bakagenda bakatwihabira bakabyibonera ni isanzwe twebwe ubu uko turi inzara dusize ko inzara yiyo inzara yiyo ko yibyo kurya inzara yiyo ko y'amazi yo ngaha inzara yiyo ko y'ibyambago yo ngaha ubu dukeneye kugerageza kwa buzima buri ngaha n'umubabaro wino n'umuhanga ikintu kuri na ikintu dufata n'ibindi byinshi kuko twaba dufite twara gute turundanda kwa ari bindi kuneye kuri rundandazwa aje dukeneye kujya mu gihugu cyacu kuko tubaka tugikomeje dufatanya n'abari yahuka
Nuko rero Pierre Claver niyo nkuru rakoze turumvise uyo mwashoboye kuvugana yatahutse ku ruhande rw'abataratahuka naho hari ico bakubwiye gituma babandanya banana gutahugaga Claver
Ebutande iyo kambi ya Nduta irimo impunzi zirenga 126 urumva yandikishije abagera kuri 12 gusa ibyo bindi 1,000 bisigaje bamwe muri bo bavuga yuko icyo bahunze kitarahira kugira ngo bafate ingengo yo gutahuka uwo n'umwe muri bo twavuganye Diane
Jewe kisha gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ivyo rero ntibirahera ivyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bifuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutseza ayo mahera atasharo nk'amadolari 60 hamwe n'imfungurwa z'amezi 3 urumva cyavuga ati sangende gutaha y'i Burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe 2015 umubye gutaha byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi 2016 ubu hari kwarata abaje guhera mu kwicumi na rimwe kuduga nta yundi abaje kera nta n'umwe arataha
ivyo vyagirije Claver birakomeje kuvuga no kumbuga ngurukana bumenyi aho ariko aracana cana kwa makuru yemeza ko abahungutse bari bafise n'umugambi wo gukora ico gikorwa kugira ngo bishobore kwerekana ko ibintu byifashe neza ariko ndagaruka kuri aba 350 watubwiye bari gutahuka hagatahuka 320 abandi bobo bari ku rutonde rw'abatahuka batashoboye kugenda byavuye kuki nimba mwashoboye kuvugana
Diana kurutonde rw'abanyandikisho kugira ngo bazotahukanwe bagera ku 12. Uno munsi rero abatahutse imiryango 79 irimo abantu bagera ku 350. Ishami mpuzamakungu ashoboye ryavuze ko abataratahuka bazogenda batahukanwa buke buke. Hari abazotahukanwa itariki 9 za kuno kwezi, abandi itariki 12 n'indi minsi izogenda irakurikira. Ni nako bumvikanye mu mugwi nyabutatu wakoranye.
Urakoze cyane gose Pierre Claver, niyo nkuru kuri iyo nkuru washobe kudukurikiranira. Ubandanye rero uzoza urakurikiranira hagufi ico kibazo c'impunzi.
Murakoze na Radiane Nanzu.
Umunyamakuru wacu Fidèle d'Antoine Nsabimana hari muri commune Gisuru y'intara ya Ruyigarambariye yuko abo bavuye ngaho muri Tanzania baza bahashitse. Fidèle amwiriwe nawe.
Mwiriwe neza Diane.
Ico kacifashe gute kuri abo barundi batahutse mu gihugu c'amavuko?
Abo barundi batahutse bava muri Tanzania bagiye kwakirwa n'abategetsi ku rwego rw'intara ya Ruyigi, abaserukije ubushikiranganzi bw'intwaro yo hagati na hasere ku ruhande rw'u Burundi. Bari baje kubakira kuri zone ya Mabamba, ni aho Burundi buhana urubibe na Tanzania. Aho twashoboye kubona rero bari baje mu miduga minini minini, bimwe bita amabisi. Bashoboye gushika rero ibarura ababakiriye bavuze ko bakiriye 301.
Ngira ngo muraza kubandanya mubikurikiranira hagufi kuko abari ku rutonde murumva ko bari 350, ariko aho baza gushikira byifashe gute, hateguwe
gushika ubu? Aho baza gushikira hariho abariko barakirirwa ngaha ku mugwa mukuru wa komine Gisuru, ari naho turi. Aho rero abariko baruruka benshi bagizwe n'abantu bakuze, abagendana ubumuga ndetse n'abana bakiri bato. Abo rero nibo hasere hamwe n'abaserukira inzego za leta bariko barakora ibarura kugira ngo babahe agahamba kazoshobora kubashikana iwabo. Hanyuma harategekanijwe abandi baza kubarurirwa mu Ruyigi, imiduga icibandanya. Abo nabo nabavuye mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara zo mu Burengero nka Cibitoki na Bubanza.
Ubasoma mu maso ni cahe kintu wotubwira ubonaga Fidèle?
Uri kurabaraba benshi bururuka nkaho mengo barakangutswe, abandi nabo abaje kubakira nkabo ngaha muri komine ya Gisuru bari bafite imiryango yabo, bari benshi cyane barabayiko harimo ababo. Iyo hururutse wabo rero waca wumva amashyi menshi batwenga, abona ko ari umunezero wo kubona uwabo agarutse.
Urakoze Fidèle, tukwisabiruze kugerageza tuvugishirizemo abatari bake kugira ngo twumve ingene biyumva inyuma y'umwanya batari mu gihugu.
Yego, ndagerageza kubikora.
Ugira umunsi mwiza.
Cha bijya bize biranuganuka kwa rivi
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivi
nivyo
nivyo
eka sivyo
ehe dupingi
ehe dupingi
utangike
ne mupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika irabeshe zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero misi yose nkano mango turabaha umuco ku nkuru ziba ziriko ziranugwanugwa zicana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi. Uno munsi rero twashimye kugaruka kuri imwe mu nkuru iriko iracana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi yerekeye rwandiko rwasowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa. Urwandiko rero rurimo itegeko ry'abitegurira kubaka izabo uko bagiye gukenyererwa mu kwigishwa amategeko agenga ingo n'imiryango. Abakunze gusoma ibyo kumbuga ngurukana bumenyi bari bajije utwazo dutandukanye ko ryoba ari itegeko ryatanzwe ku rwego rw'igihugu rikazotandukira nabo mu ntara zitandukanye. Nicatumye iryo tegeko ryoba rihari nimba by'ukuri ririko rirajaho canke ari rihasanzwe. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu gisagara ca Bujumbura atumara amazinda kuri utwo tubazo twose dufise.
Itegeko inimero 531 ubusa 18 akarongo ubusa 15 cyo kuwa 2024 ukwezi k'umunani umwaka turimwo, umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa yashizeho yerekeye abasore n'inkumi bitegurira kubaka izabo. Rivuga ku bijanye n'itunganywa cy'umwanya wo kubigisha amategeko agenga ingo n'imiryango. Mu ngingo zine zigize iryo tegeko harimo ibijyanye n'uko umwe wese mu bazokubakana abwirizwa kwiga inshuro zibiri amasaha kanaka mu minsi ya nyuma y'uko ubugeni buba. avyongeye akigira mu ikomine cyanke ku izone ubugeni buzoberamwo mu gihe hagize usiba kwiga imwe muri izo ncuro ubugeni bukungururizwa iyindi tariki abashoboye gusoma ku mbuga ngurukana bumenyi harabasa nabidogeye iritegeko na cane cane ko gyega abazogirira ubugeni mu gisagara cha Bujumbura gusa aha rero ijwi rya Amerika cyashatse kumenya uko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwakira iritegeko umunganizi mu bushikiranganje wabwo Terence Ntayiraja arashima iryo tegeko akanasaba ko ryobera akarorero abarongo izindi ntara
yefata kwa karoro keza cyane ni keza cyane kuko mu bisanzwe ubiye kuraba izo nyigisho zikunze gutangwa ku munsi w'ubugeni ubwo munsi naho bajye abantu bitwa bageni by'ukuri nico bituma bafite nabafasha bamwe bita abapare na bamarene ubiye kuraba ingene baba bameze mu mutwe ingene biyumvira n'iyo uri kuravuga ntibavyumva nibaza ko basinya ibintu batatumvise n'ibyo ari byo kubera no vugira ko mu mutwe bari mu yindi si y'umunezero ariko gituma rero gutangiza inyigisho uwo munsi utaragera ari kintu cyiza cyane ariko gituma nabandi bayifatira kwa karoro ni ndogoze kugira ngo abantu bya munsi bazoshira umukono ku bintu bataho ijya ibyo buri mu cyaga tukigira ingo n'imiryango hanyuma batubebe mange ingene urwo rwabo tugeza kubakwa
uyu mwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu abandanya avuga ko ari mu gihe hakunze kwibonekeza abubakanye barenga ku mategeko ubwabo bateye ku mukono kuko batayasiguriwe aha kandi ingingo ya gatatu y'iryo tegeko ry'umukuru w'igisagara cha Bujumbura iratomora neza abazokwigisha ayo mategeko kugwego gwa komine zizotangwa n'umuhanuzi wa musitaneri ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano mu gihe atabonetse zigatangwa n'umunyamabanga wa komine nayo mu izone umukuru wayo niwe azozitangira ubwiwe ariko nawe ne atabonetse umunyamabanga wa zone ashobora kuzigisha hagataha nkuko bisanzwe turabasomera icyo bamwe nabandi bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga ati emwe ukurongora bigiye kugorana basi uyu nawe ati ahubwo bashobora gutuma abatari bake bubaka bidaciye imbere y'amategeko uyu nawe ati ubu rero tugiye kumara ya mezi twiga kwa patiri twongere ko nibyo mu ikomine ha ivyo kubaka bigiye kugora uyu nawe asa n'umwishura ati ntabara nimba bizofata imisi myinshi jewe nzobiheba kuko igikuru n'umutima uyu nawe ati ntabara abantu bakwiye kwigishwa amategeko yo mu ngo bakayanonosora kuko ibiva mu nyuma na kamara maza ahubwo n'abamaze kuzubaka bazobahamagare bige hari n'uyu yitwengera ati ha 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 bisa na wa wundi yafatira inginga abasore ko batazorongora batubasize amabati dusome n'uyu avuga ati emwe gaye turahumiwe none karacingani abatazi iby'amategeko bitumutwe abari bo bayigisha uyu nawe abaza ati mbe none abo mu ntara bobo aya mategeko arabaraba uyu nawe amwishura ati hiyo byatanguye kera tugarukirize kuri yavuga ati hagowe abasore baza gupagasa mu gisagara hama bakarongorera iyo bavuka ku mitumba patiri wewe yari yaravyoroheje bakigiraho bari aha rero nubwo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bahanura ko itegeko ry'umukuru w'igisagara cha Bujumbura cyobera karorero izindi ndongozi Terence Ntayiraja umwunganizi w'ubwo bushikiranganje aragaruka akavuga ko bibaye ngombwa batoshiraho ubwabo itegeko rimwe ngendegwa ko mu gihugu cyose
bibaye ngombwa umushikiranganje azofata ingingo y'ukwishyira ku rutonde kugira bibe kumwe ni naho byo bavyita mbere bikagenda neza hashobora kujya itegeko ushikiranganje bitunganya neza kugira ngo habe koko ibintu bisa ku makomine yose bikagenda neza
itegeko ryo gutanga inyigisho kubimirije kugira ubugeni mu gisagara cha Bujumbura ryatanguye kuja mu ngiro itariki 24 z'ukwezi guheze i Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye abariko barumviriza iyo nkuru bashaka gusubira kuyumviriza canke mwayifatiye hagati mushobora gusubira kuja ku rubuga rwacu rwa internet mukaja kuri wezi tata kaburungu radio yacu vwa.com gutyo mukerekeza ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara murashobora gusubira kucumva co kimwe n'ibindi ivyarenganye kwa fise na hamakuru mufise kwa makenga mwifuza ko tubafasha gusesangura canke tukabaronderera umuco kuri utwo tubazo mwasigaranye imbere inyuma yo kuyaronka mutwandikira kuri radio yacu @gmail.com. tugaruke ku makuru avugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi ari kubutwerekereza mu gihugu ca Kongo habarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda bemanga bakemera yuko banwa inzoga zitemewe n'amategeko impamvu ngo nuko twatuyoga tuzimbutse bahora baronka mu Burundi ngaho bitagishoboka ko baturonka umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo adufitiye ivyinshi kuri no nkuru
Abanywa inzoga zizwi ku izina ry'umutindanyi mu nkambi yo mu Rusenda batangaza yuko inzoga banywa ikogwa mu mayani isukari ndetse n'umusemburo bakoresha amandazi igenda igira ingaruka kubayikoresha nubwo kuyivaho bigenda bibagora bitewe nuko inzoga y'ugwagwa impunzi zo mu Rusenda zari zisanzwe zikoresha zikiba mu gihugu cy'u Burundi kuyibona muri inkambi ari ngora bahizi
ego ingaruka mbira ifise kuko bamwira birabavimbisha amagare kabavimbisha amaguru igatuma no gushika mu buryo bw'umugore n'umugabo mutahuza ibisina kubera aba yadende bukiwe je kuva dushika ngaha mu kambi ndahamaze imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri maziyo kuko twa tumenyereye iwacu mu Burundi twahora tunyugwagwa tukanywa songo aho tubiburiye twaje twinjira mu mutinanyi twamaze imyaka ibiri n'igice
bamwe barakwara kubera umutinanyi tena bahinduye bariko baragana ikidaru twati kibintu biratiryohera mugati munyingaruka zotuzanira kimwe kimwe nuko umutinanyi cyangwa ikibarupe babihagarika ahubwo yatuma bano mu ngati cyangwa kanyanga kubera muri Kongo n'ibintu bikanira n'ibiti bitereye
Iyo ugeze muri tumwe mutubare two mu nkambi yo mu Rusenda utwinshi turi mu village yagize inkambi usangiye inzoga y'umutinanyi icuruzwa ku mugaragaro nubwo abacuruza bagakora iyi nzoga ibo batangaza yuko ntangaruka igira ku buzima bw'abayikoresha dore ko basanze iyi nzoga hamwe na kanyanga zikoreshwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mugaragaro
iyi nzoga y'umutinanyi zo ntangwe kuyikorera ngaha ariko ntangorane n'imwe ijigeza abantu gusa ibiciro byaraduze Sukari kwa ati kure ngumbi mirongo ine. Urugeze mu mirongo munani. Satewe. Natwe dushobora gusaba ko tuzira ikiro kuko n'amadolari atugira ko yaduze. Sukari icyari sigaye kuri no twica. Inzoga y'umuntu nani nta n'ikintu na kimwe twaye nta n'ingu iri ica
Ni kenshi na kenshi abajyanama b'ubuzima bo mu nkambi yo mu Rusenda bafatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bagenda bakangurira impunzi zo mu Rusenda kudakoresha inzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'umutinanyi ariko bikurikiranye n'inyungu abazicuruza bavanamo bavuga yuko imirimo yo gucuruza no gukora izi nzoga badashobora kuyireka
Jewe nitaye namukanye nitaye twarungutse umwana umwe ariko iradufata igihe mu ndenga ndaronka igihumbi Asuma, kana kukwesha mwono, ngomelete haya na haya, ni kura kulimi yene, kana kikimujogu somu.
Usibye inzoga zirimo kanyanga umutinanyi n'umungazi zikoregwa mu nkambi yo mu Rusenda impunzi zo mu Rusenda zifite ubushobozi izo zinywa inzoga za kizungu zirimo za musteri ndetse na za burundi ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi aho zinjira muri inkambi zinyuze ku kivuko cy'amboko Leta Singabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivwa amajyepfo
Urakoze Vedaste Ngabo ico kinyobwa rero ca Burundi uhereje ko kisigaye ari nk'umuzi wibuye mu ntara zitandukanye zimwe zimwe igisata kijeje kumenyesha makuru muri Burundi kikaba catangaje yuko ku munsi wa mbere gitegekanya kuremesha ikiganiro kubamenyesha makuru kugira ngo gisigure impamvu hari byinshi bitakiboneka biva muri Burundi Iwanyu mu ntara mukanya turaza gusozera ariko imbere yuko duhava duhana gahindukira unaho dusubire mu gihugu cy'u Rwanda gatonya aho abanyeshure bahora mu buruhuko bagize ibikorwa byiza byo gufasha abatishoboye batoyi babo nko gutahura ivyigwa baba babonye mu ishure ariko batashoboye kunoganza neza umunyamakuru wacu Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda yaravuganye na bamwe muri abo bakoze utwo dukorwa twiza dutandukanye maze dutegura ino nkuru
Abanyeshuri b'impunzi biga mu makaminuza atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bafashwa na Maison Shalom abashika 140 kuri 250 basanzwe baba mu ikambi ya Mahama muri kino gihe bari mu karuhuko aho imahama muri ako karuhuko barimwo ntibareze amaboko kuko bihaye umugambi wo gufasha abatishoboye mu kubasanurira amazu buri munsi wa gatandatu ico gikorwa bagikora kugira nabo bereka abandi ko gufashanya ari ingirakamaro kuko nabo nyene iyo bataronka babafasha bataba ariko bariga kaminuza nkuko tubishikirizwa numwe mu baserukira abandi.
Twarimviriye ku cyiza twakorewe ko benshi muri twebwe twavuye mu gihugu cy'u Burundi duhunga twari muri université. Tumaze gushika ino byizigiro byo gusubira ku mashuri nticyari kirenga. Mbere ntitwaniyumvira ko bishoboka ko twasubira kuronka imigisha tukiga. Twarimviriye tuti none icyo cyiza twakorewe twebwe ntitwokigira nk'umuco, tukaraba ibyo twakora kugira dushobore gufasha abo bantu baba bafite mu bibazo bitandukanye badashobora kwikorera bene utu dukorwa two gusubiramo nk'amazu yabo. Naho twashatse kugira tukore wa muco wo gufasha kuko natwe twafashije.
Uno mutama wo muri iyo kambi ya Mahama ari mu basanuriwe inzu arashima uwo mutima w'ubwo gwaruka agasaba abandi kubafatira aka karorero.
Ndashimiye iki gikorwa cy'abanyeshuri biga kuri kaminuza baje kuntera inkunga bakamfasha. Nari naramugaye nta nguvu nari mfise, inzu yari yarananiye. None ndashimiye kugufashanya kwa bene wacu kandi baze bafashe n'abandi bafise ikibazo nk'iki mfise.
Abanyeshuri ntibakora igikorwa cyo kugarukira ku batishoboye gusa kuko bafasha n'abatoya babo mu byigwa.
Twaciye turaba rero tujya hamwe nk'uko twatanguye umugambi wo kuza turafasha abantu mu ma community batuyemo. Turavuga tutereka rero n'aba banyeshuri nabo tubafatiye iminsi yo kuwa gatandatu no kuwa mungu kugira ngo bavuye ku ishuri bashoboye kubandanya muhira bafite icyo bakora. Mu ntumbero no kugwanya na bya bindi baza barajamo urazi baracyari bato bafite imyaka ibashusha, twakira rero dushyiraho n'uwo mugambi wo kugira ngo tubakorere icyo twita renforcement kandi ku buntu, na cyane cyane ko hariho bamwe bamwe bavuga ngo bahiga abantu babafashe babaha amafaranga. Rero kubera twabonye uko aba benshi ata amafaranga boronka kandi natwe gufashwa twarafashijwe, twavuga tereka rero uyu mugambi nawo tuwushyiremo kugira ngo abana bose bazogume bafise ubumenyi bungana bavuye ku ishuri bashobora no kubandanya bari ku rugero rungana. Kuko ufise amafaranga nawe nyine yumufasha mu tundi dukorwa, na cyane cyane ku buzima barimo butoroshye.
Icyo gikorwa nacyo nyine kirashimwa cyane n'abanyeshuri baronse ubwo bumenyi. Umwe muri bo akaba yamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika ko bashimira cyane bakuru babo bitanga kugira ubumenyi mu bana bahunze Butere buje imbere.
Turabona ko kabisa abanyeshuri bamwe gaha mu nkambura n'ubuzima bubi usanga bamwe badatonda complete mu ko biri kubera ako kajyo kabo bari kudufasha abo bene wacu. Biriko biradufasha kuko usanga biyibutsa cyane bigatuma bevuriwa cyane mu byigwa bimwe bimwe.
Ntawe ku giti cyawe hari icyo wunguka?
Ku giti cyanjye nk'icyo nunguka nk'ubu harimo ibintu byinshi usanga naragize amabusanse sfero y'ibintu by'ubuzima bwo mu nkambi, kuko nk'ibyo turiko turasubiramo twiga usanga ari nk'ibyo mu gice cya mbere, kandi ugasanga ni nk'ubumenyi en general turiko turaronka kuri matière y'umwaka wose.
Abanyeshuri bo mu makaminuza batanguje uwo mugambi bagira ko banahimiriza abandi babanyi babaha imahama kugira uwo mutima wo gufashanya nabo binjiremwo igihe bazosubira ku ishuri. Ivyo bariko barakora ntibizoce bihagarara. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana, ni ukuri we duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara yacu uno munsi. Ariko mbanze nibutse muri make ko ivyavuzwe mu ndwi yahera vyatashe impunzi z'abarundi bagera ku 350 zari zarahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania zatahutse. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Ruyigi Fidele Antoine Nsabimana aho yabakiriye yavuze ko karakanya muneza kenshi. Nawe Pierre Claver Niyonkuru yarusha yashobe kuvugana na bamwe batatahutse bavuga yuko bataragera gutahuka ariko ni yifata neza bazotahuka. Izo nkuru zombi tukaza kuzigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Mururanigwe rero mu banyi no mu vyanyu, Diane Nahazwe na Innocent Kimenye mari kumwe, tuifurije kugira umunsi mwiza.